mubandanya gutega amatwi ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ibiganiro byo ku isaha, aho muri kumwe na Jeff Deni Yongaba.
Umuryango yabuze na leta abasirikare ka twese twabonye uko twabuze twese twabureye hamwe kibuza igihugu cyabuze amatoreza turemesha imiryango yabuze turereza turemesha igisirikare.
Uwo ni icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Prosper Bazombanza nyuma y'uko avuye kugandarira inteko z'u Burundi ziherutse kwikirwa muri Somalia. Iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigaruka ko mu kanya. Kamara dutangure ku makuru avugwa mu Burundi. Leta zunze ubumwe za Amerika zimenyesha ko zihagaritse zimwe muri programu zerekeye imfashanyo mu byerekeye umutekano mu Burundi kubera icyozwa ry'agateka ka muntu ryagizwe n'igipolisi mu kiringo cy'imyerekano hamwe n'ingingo ya leta y'u Burundi yo kubandanya ivyo leta zunze ubumwe za Amerika zise amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine atakwije ibisabwa. Ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bujejwe imigenderanire mu ntunga bwa Amerika mu itangazo ku muhinga mu wejo kuwa kane bwatangaje ko ingingo ya perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza yo kwitoza mu kindi kiringo kigira gatatu byatumye abarundi batari bake bapfa, bituma abandi barenga ibihumbi 144 bahungira mu bihugu bibanyi n'ubutunzi bw'igihugu businzikara bikomeye. Leta zunze ubumwe za Amerika zitangaza ko ingingo ya leta y'u Burundi yo kugirisha amatora y'abashinga amateka ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu naho ibikenewe bitari vyubahirijwe na gato kugira habe amatora atagira kanenge byatumye abantu ibintu byari bisanzwe bimeze nabi vyunyuka. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika bwasavye leta y'u Burundi incuro zitari nke kumvira kama katiwe n'amakungu kuvyerekeye kwigiza y'amatora y'umukuru w'igihugu yo ku itariki 15 z'ukwezi kw'indwi. Leta zunze ubumwe za Amerika zasavye perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza gushira ineza y'abarundi imbere y'inyungu ziwe bwite no kugirana ibiganiro n'abatavuga rumwe na leta kugira abatorere inyishu iciye mu mahoro ibibazo u Burundi burimwo. Ugushengura abasirikare b'abarundi 20 basize ubuzima mu gitero cha Al-Shabab muri Somalia kwabaye no munsi kwa gatanu mu Burundi. Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza umushikiranganje wo kwivuna amasi Emmanuel Nkurikiye hamwe n'urongo ibiro bikuru by'intwaramiheto bari bitavye ibirori byo gushingura abo basirikare. Muri rusanga abasirikare 74 nibo basize ubuzima mu bitero bitari bike byakozwe n'umugwi Al-Shabab muri Somalia mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu. Muri bo 22 irengero ryabo ntirizwi. Mu itangazo ry'imigambwe n'amashirahamwe ya politiki mu Burundi atavuga rumwe na leta ku itangazo riherutse gushikirizwa n'abaseruka ibihugu bya Afrika y'Epfo, Kenya, Tanzania na Uganda mu Burundi ku vyerekeye amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine aherutse kuba mu Burundi, imigambwe itavuga n'umwe na leta imenyesha ko yatangajwe n'ivyashikirijwe n'abaserukira ivyo bihugu mu Burundi ku vyerekeye gukurikirana ivyo kuri bo ari ibivugwa ko ari amatora yo ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu mu Burundi. Ku bwabo ngo abaserukira ivyo bihugu mu Burundi bavuga ko bakurikiranye ayo matora yagirishijwe na leta y'i Bujumbura ngo bakeza leta y'u Burundi urwego rw'igihugu rujejwe gutegura ayo matora n'abarundi kuba bagirishije amatora meza naho hari ibibazo byerekeye umutekano n'uburyo buke. Imigambwe itavuga rumwe na leta yategeye kumu kuri iryo tangazo iriyamiriza ivyatangajwe n'abaseruka ibihugu bya Afrika y'Epfo, Kenya, Tanzania na Uganda. Bavuga ko gukurikirana amatora bitari mu vy'abaseruka ibihugu byabo bajejwe mu bisanzwe cyane cyane mu gihe bari mu bihugu biri mu muryango w'ubumwe bwa Afrika, inama yawe yafashe ingingo zisaba ukwigiza y'amatora kugira habe ukumvikana ku kiranga misi cy'amatora. Batangaza ko binyuranye ku buryo bugaragara n'ingingo z'inama y'umuryango w'ibihugu byo mu karere ko muri Afrika mu buseruko yabaye ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu n'ingingo z'urwego rujejwe amahoro n'umutekano ku rwego rw'abakuru b'ibihugu n'amareta yabereye mu gisagara cya Johannesburg mu gihugu cya Afrika y'Epfo ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2015. Imigambwe yateye igikumu kuri iryo tangazo iratangazwa no nuko abaserukira ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afrika barenga kuri izo ngingo. Imigambwe itavuga rumwe na leta y'u Burundi iriyamiriza yivuye inyuma ibiri mu byatangajwe n'abaserukira ibihugu bya Afrika y'Epfo, Kenya, Tanzania na Uganda. Kubera izo mvo abateye igikumu kuri iryo tangazo bemeza ko amatora ataraba. Tuve mu Burundi tuje ku makuru avuga hirya no hino ku isi. vyatahojwe mu gihugu c'Ubugiriki kubashobora kuzotora muri referendum yo ku munsi w'Imana ku mugambi w'ubumwe bw'Uburayi w'uguha ayani madeni igihugu c'Ubugiriki vyerekana ko abanyagihugu bagabuyemwo kubiri ku bazoshigikira kwiyamiriza uwo mugambi n'abawushigikiye. Ivyatohojwe ku bantu igihumbi ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu n'itariki 1 y'ukwezi kw'indwi vyerekana ko 44% kw'ijana vyababajijwe bavuga ko bazotora ego ku vyerekeye guhabwa ayani madeni, mu gihe 43.4% bazotora oya kuri uwo mugambi, ibice 11.8% nta ngingo barafata. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya w'amakuru yo mu karere dutanguriye mu Rwanda, aho utungane bw'u Rwanda buvuga ko budashobora gukurikirana abahoze ari abasirikare ba FPR Inkotanyi bakurikiranywe ibyaha byo mu ntambara byakorewe mu Rwanda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibindi turabishikirizwa na Eric Bagire w'ubusa.
Imyaka 21 irahise jenoside yakorewe abatutsi baye u Rwanda rugaragaza ko rwatanze impapuro zita muri yombi abakekwaho uruhare bagize muri jenoside bakabakaba muri 400 rugishakisha abaherereye mu bihugu 32 hirya no hino ku isi. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri ku isonga mu hatanzwe impapuro nyinshi zikurikirana abakekwaho uruhare muri jenoside basaga 70. Bihagaze bityo mu gihe hakizamuka amajwi ko jenoside yakorewe abatutsi igahitana basaga miliyoni, ariko hakaba hari n'ibyaha byo mu ntambara bishinjwa abahoze ari abasirikare muri RPA. Ibyaha bivugwa ko byakorewe mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndetse no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakaba hari abasanga ubutabera bw'u Rwanda bwarahisemo gukurikirana abaketsweho uruhare mu byaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu bwagera kubahoza ari abasirikare ba RPA bukinyurira ku ruhande. Mu kiganiro n'itangazamakuru bwa na Richard Muhumuza, umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda, asanga nta kirego na kimwe cyashyikirijwe ubushinjacyaha gishinja umuntu ku giti cye muri abo basirikare ngo abashe kuba yakurikiranwa. Ibihari ngo na magambo nayo muri rusange kandi ngo icyaha ari gatozi.
Iki navuga ngo ngaho nuvuga ngo ibyo ngibyo byose ni amagambo. Ni amagambo, impamvu ngo ni amagambo ni iki? Nta birego byabyo dufite. Dukurikirana abantu tubafite icyo kirego runaka. Nta muntu waravuga ngo ndarega kanaka ntanze nyane ngo tumubaze tumukurikirane tuvuge ngo twarabyanze cyangwa se twaramukije ikibazo. Niki nabikugaragariza nuko abavuga ngo ni amagambo bayivuga mu magambo muri rusange bakavuga abara abasirikare ba RPF ba RPF. Ntibavuge individual kandi wundi criminal responsibility y'individual. Ariko ngira ngo nsubiye inyuma gato niba nibuka neza, hari individual cases ku basirikare baho zari abarapiye zaburanishijwe hano, abantu barakatirwa ngo barafungwa, abandi bafata ibyemezo bitandukanye. Izo cases zarabaye.
Kuri ubu hari urutonde rw'abasirikare 40 bahoze mu ngabo za RPA bashyiriweho impapuro zibata muri yombi n'ubutabera bwa Espagne kubwo ibyaha by'intambara bakekwaho ko bakoreye mu Rwanda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo barimo General Karake Karenzi watawe muri yombi mu Bwongereza hagati mu kwezi gushize kwa gatandatu. Mu mpera z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka nibwo bizamenyekana niba agomba kuzoherezwa cyangwa ntiyoherezwe muri Espagne. Uyu akaba yari yabanjirijwe na Lieutenant Colonel Jose Kabuye, nawe wafatiwe mu Budage mu 2008 aza kurekurwa. Ibyizi impapuro n'abandi 38 bashyiriweho ubushinjacyaha bw'u Rwanda busanga nta shingiro zifite. Kuri bwana Jean Bosco Sibo y'intore ushinzwe gukurikirana abagize uruhare muri jenoside babarizwa hirya no hino ku isi, Espagne ngo yagombye kuba yarashyikirije u Rwanda impapuro zabivuga kwishakisha bagakurikiranwa mu nkiko.
None se ko bazitanga nibazihe u Rwanda kandi ariho ibyaha byabereye, ari naho abakekwa gukora ibyo byaha bari, u Rwanda nirubimenyeshwe? Urumva ubushinjacyaha ntabwo bufite niyo dosiye iravugwa mu cyuka. Mwabonye ingero nyinshi twe dutanga, twavuze ngo turimo gukora indictments tukazisharinga na biriya bihugu. Minafet ari nayo ishinzwe gukorana n'amahanga ikereka ya dosiye n'ibimenyetso biyigize ABCD ngibi, noneho tugakorana collaboration bakaza hano muri komisiyo y'agatwari tukabakira bakikorera iperereza riri independent bagasubirayo bakaburanisha abantu. Ibyo bintu ntabwo byigeze biba ku gihugu cy'u Rwanda. Ahangaha rero ndagira ngo mutaza gufata ibintu uko bitari, ku bushinjacyaha bw'u Rwanda bwanze kuburanisha abantu bwarashyikirizwa ibirego. Ahubwo ibyo bibazo ndagira ngo uzakimbariza umuntu wese Challenging International Organization cyangwa se n'abandi bose mubabaze icyo kibazo. Mwari mwashyikiriza ubushinjacyaha bw'u Rwanda ko muhora murega abantu muvuga ko hari abantu bapfuye, mwari mwabikirize noneho ngo cyange bwange kugisuzuma.
Ukurikije ibisobanuro bitangwa n'abategetsi bakuru b'u Rwanda kuri iyi ngingo, byumvikanisha nta shiti ko ibibazo bitakiri mu murongo w'ubutabera ahubwo bigenda bifata indi sura y'impamvu za politiki. Ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali.
Urakoze Eric. Kuri uyu wa gatanu tariki zitatu z'ukwezi kwindwi mu karere ka Nyanza mu ntara iyo mu bumanuko bw'u Rwanda niho habereye ibirori byo gusozera iminsi ijana icunamo cyatanguye kuva itariki indwi z'ukwezi kwa kane. Ibyo birori byahuriranye no guha uburaro abakecuru n'abasaza bagera kuri 200 biciwe abana bose mu gihe cy'ihonyabwoko bagasigara bonyine. Leta y'u Rwanda ivuga ko mu gihe kitarenze imyaka itatu izoba irangije kubakira abacitse ku icumu batishoboye. Ibyo mugenzi wacu Asumutakaboyi adushikiriza.
Mu gikorwa cyo gusoza iminsi ijana yarishize hirya no hino mu gihugu Abanyarwanda bakora ibikorwa byo kwibuka no gushyigikira abacitse ku icumu cyasojwe mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Hatashywe amazu yubakiwe abakecuru n'abasaza basizwe iheruheru na Jenoside. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu Kabaramba Rivera yavuze ko Leta ikeneye miliyari 36 ngo ibishoje igikorwa cyo kubakira abacitse ku icumu rya Jenoside badafite aho baba cyangwa babashe no gusana amazu ashaje. Uyu muyobozi avuga ko bihaye igihe kingana n'imyaka itatu ku cyo gikorwa kibe kirangiye.
Mu Kuboza 2014 nanone hagiye hagaragara imiryango itarigeze yubakirwa igera ku 1,687. Iyi miryango ikaba ikeneye icumbi rishya, ni ukuvuga abantu batigeze bubakirwa. Hari abo dusanga bari bakiri abana mu miryango, hari abandi dusanga bari bacumbikiwe n'abandi, ariko hakaba hageze ko nabo babona icumbi ryabo.
Mu gikorwa cyo gutaha amazu yubakiwe abakecuru n'abasaza basizwe ari incike na Jenoside, Jeannette Kagame yasabye abaturage baturanye n'izo nyubako ndetse n'abakiri bato kwita ku bakuze batakigira abana.
Iyo tubakoreye ibyo byose bibarinda kwicuza impamvu barokotse cyangwa se kwibaza impamvu batajyanye n'abandi. Nagira ngo kandi mbwire urwo rubyiruko ko ababyeyi bageze muri iki kigero badasaba byinshi cyane, icyangombwa ni ukubareba nako ni ukubereka ko batari bonyine. Ikindi kandi namwe abakiri bato hari byinshi mwakwigira kuri ababyeyi bazi amateka, bazi umuco, baranawufite ubunyangamugayo, kuko no mu Kinyarwanda tuvuga ngo utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze.
Igikorwa cyo gutuza abakecuru n'abasaza batakigira abana cyatangiye mu mwaka wa 2013 hubakwa amazu ahurizwamo abo bakecuru bagashakirwa ababitaho, kuko hanini abatuzwa usanga bageze mu zabukuru. Abatujwe mu karere ka Nyanza babwiye Ijwi rya Amerika ko aho bavuye n'aho bagiye babigereranya nk'indoto.
Birengeje kubonekerwa, ntaho nagiraga mba. Umugabo wanjye baramwishe muri Jenoside, banyicira abana babiri, sigara uko gusa.
Mwaryamye ku bitandare?
Eh baba we, twabiryamyeho. Ariko nshimiye Imana izankomereza abantu bashyize hari ahantu.
Imana ibahe umugisha. Paul Kagame agira umugisha n'umugore ntagapfakare. Azasazire mbere, azasazana amata ku ruhimbi. Aradukoreye ababigungaga tukababara.
Asumutakaboyi, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Nyanza, mu ntara y'Amajyepfo.
Kuva muri uku kwezi kwindwi mwaka w'2015 Ijwi rya Amerika rizohora ribashikiriza ubutumwa hamwe na kamo bitegurwa na studio Jambo isanzwe ikorana n'ishyirahamwe Search for Common Ground. Iryo shyirahamwe rirafasha Abarundi muri ibi bihe igihe kirimo. Ni mu rwego rwo gufashanya hagati ya radio Ijwi rya Amerika hamwe na studio Jambo.
Ratijwi di Amerika i Washington DC tuze ku makuru yerekeye Burundi. Unaho abasirikare 200 mu basirikare b'u Burundi baheruka gupfira muri Somalia uyu munsi bashinguranye iteka. Waserukiye imiryango yabuze yasavye leta ya Burundi gutanga ikigandaro ku rwego rw'igihugu. Nayicegera cambere c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yatanze itegeko ryo korohereza imiryango yabuze mu kuyiha indishi z'akababaro. Ninguri ya Tabita Mukamusoni.
Kwa shingura abasirikare b'u Burundi 20 bafiriye mu gihugu cha Somalia bishwe n'abihevyi b'umugwi Al-Shabab. Urubanza rwo gushingura niteka abo basirikare b'u Burundi rwatanguriwe n'inkuka y'imisa yo gusabira abo bahisi.
Ndaje mana ndaje ndaje bavukanye dusangiye ukwemera kidukoranije ngaha mwese murakibona n'ababavukanye bitavye imana bari ku murimo imana yabashinze.
Inyuma y'iyo misa haje yakurikira ugushingura niteka aba bahisi 20 icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Prosper Badzombanza yari yaserukiye igihugu c'u Burundi mu ijambo yashikirije yategetse umushikiranganje wo kwivuna abansi gukora uko bashoboye kose mu gutanga indishi y'akababaro ku minyango yabuze. Mu ijambo umushikiranganje w'ukwivuna abansi Emmanuel Ntakirutimana yashikirije nawe nyene yemeje ko imiryango yabuze bagiye kuyinyarukiriza mu kuyiha indishi y'akababaro acasaba inzego zibijejwe kubikorana ishaka. Ku ruhande rw'imiryango yabuze igikorwa cyo gutanga indishi y'akababaro gihora gifata umwanya munini. Umushinga nae Karegwa yari yaserukiye imiryango yabuze yasabye leta y'u Burundi ku imiryango yabuze itozembagizwa ngo yame mu nzira nkuko vyama biboneka akibutsa leta y'u Burundi ariko ku imiryango yabuzigiye mu kigandaro na leta kwikuye gutanga ikigandaro ku rwego rw'igihugu kuko abo basirikare bazize ibanga ry'igihugu kandi n'abana b'u Burundi.
Nivyukuri bakenguruka cyane ijambo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yavuze ngira ngo natwe ndabindi twakogera ko atari ivyo kandi twashaka kubasaba nuko aba bantu baguye ku rugamba abana b'igihugu kwege tuyebwira ikigandaro mu muryango ariko twabasaba yuko mwuraba kwa ni kigandaro cy'igihugu kuko abasirikare n'abana b'u Burundi n'ivyo kuri ubwa mbere kuko izina bari bagiyemo n'ingabo zikoranya amakuru. None rero twabasaba yuko namwe mweza mu karaba yuko iki kigandaro kituba cy'umuryango gusa tubone kigandaro cy'igihugu uze turashaka kubasaba impande y'ibyo byose bisigaye twumvise yuko habeje cyangwa hirya y'ejo igihe cyose tuzobakenera tuzoza tukadodora kanatsinda tudodora kubatwumva.
Ibijanye n'ico kigandaro ku rwego rw'igihugu casabwe n'imiryango yabuze naca abategetsi baraho bashimye ukivuga ko icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yaciye asohoka aho bariko barakarabira bahejeje acaragenda. Twashatse kumenya igitigiri c'abasirikare bahitanywe n'igitero c'abihevyi ba Al-Shabab ariko ntitwashoboye kukironka. Mu bushikiranganje bw'umutekano batumenyesheje ko 20 aribo bashinguye uyu munsi ariko ngo igitigiri naco kivuga ko amakuru twaronse nuko ku munsi wejo hazoshingwa gwa abandi ndwi kandi ngo nabandi bazoshingugwa inyuma yabo ariko aho batarabona irengero ryabo igitigiri ngo nikiramenyekana. Tukabibutsa ko abo basirikare bafiriye mu gihugu cha Somalia hasigaye iminsi biringo aba matora yabaje nama ba komine n'abashinga mateka imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi n'abanyepolitike bari basavye ko hobi kigandaro n'imiburi buri 13 gushikubo leta y'u Burundi na kigandaro iratanga kandi nani kiravuga kubijanye nabo basirikare. Ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Urakoze Tabita kuri iyo nkuru. Tukiri kuri iyo nkuru mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza inyuma ko avuye kunamira inteko zasize ubuzima mu gitero cy'umugwi Al-Shabab muri Somalia.
Kirundi kiragoye kwishura nagomba kuvuga nti byagenze neza mugabo twabikoze tutaza kubikora kuko mu gihe cy'icyunamo tuvuga ngo byagenze neza mugafuka tuvuga yuko izo twateguye twabikoze mu mutekano ntangire hanyuma imiryango yabuze na leta abasirikare ka twese babonye uko twabuze twese twabure hamwe kibu igihugu cabuze amatoreza turemesha imiryango yabuze turya turemesha igisirikare hanyuma turereza turabwira yuko bari intwari zaguye ku rugamba zagiye kurondera amahoro muri Somalia nkuko zija n'ahandi yuko rero gihugu cyokwama kibibuka amatoreza turasaba yuko ahubwo byo duhinga uvu kugira ngo tubandanye no kugwanya iterabwoba ku isi ni wacu tutahibagiye kugira ngo ejo na hirya y'ejo amahoro n'umutekano vyiganze mu Burundi byongeye vyiganze no mu isi yose. ikindi cyo badusabye batubwiye yuko twoheza tukazokwama iruhande yabo bakenguruka cyane gose ko leta yashoboye kuba iri hagufi yabo kugira ngo ibaremeshe mbi bino bihe byari bigoye.
Tugarutse cyane cyane ku miryango y'abasirikare baguye muri ibyo bibanza barimo bari kubakora igikorwa gihambaye cyane rwose cyo kugarukana umutekano mu gihugu cya Somalia. Mbega imiryango y'abo basirikare irashyigikiwe cyane rwose na Leta y'u Burundi, irafise ukuntu izoshumbusha iyo miryango?
Irashyigikiwe cyane kuko gushyirwa kwa mbere nuko turi kumwe nabo mu bihe bidasanzwe. Hanyuma kuvyekeye igihugu cy'u Burundi, murazi yuko igihe tuba tugiye kugarukana amahoro mu bindi bihugu, haba ariho konta tuba twahanye na Nations Unies n'abandi. Twemeranije rero yuko ubushikiranganji bujejwe kwivuna umwasi no kuja gufi y'abahoze ku rugamba, yuko bategerezwa gukora n'inguvu nyinshi cyane rwose ku buryo ishumbusho itegekanijwe n'amategeko iheze ikabashikira batarinze gutama, batarinze kuza Bujumbura bigenda bagaruka bikava mu nzira hakiri kare. Amarabo turaheza turabwira ko ubandanya bihanganye mu kurinda yuko ibyo byose biheza bikaja mu nzira. Kandi noneho murazi yuko na UNSS baba basanzwe bari afirimi UNSS ya Institut aba impanuka n'abateganiza akazoza abakozi n'abasirikare.
Tugarutse ku mutekano w'abasirikare babandanya icyo gikorwa cy'icubahiro, igikorwa gihimbaye cyane rwose cyo gufasha ibindi bihugu kugarukana umutekano. Mbega umutekano w'abasirikare y'u Burundi barafise ibintu byose byankenerwa bihambaye, kuko hariho nk'abantu benshi bavuga ko nko muri rya kampi baterewemo hashobora kuba hawubakwa ikintu gikomeye cyane rwose cyotuma na n'inkozi z'ikibi zitabashikira ibyo bintu. Murashaka kuba muri ko murabishikiriza ishyirahamwe mpuzamakungu?
Twebwe icyo tuzi ni uko ishyirahamwe mpuzamakungu ni iteza kwamikira aba yuko ibikoresho biza bikaboneka kugira ngo dushobore gukora igikorwa bitononokeye. Ariko rero sinakubwira ngo birakwiye cyane rwose cyangwa ibirenga ko kuko sindi muhinga muri za gisirikare, ariko turazi yuko igihugu cya Makeo kirakora mu buryo bushobora kuba buri hagufiya. Nubwo twama dusaba yuko bishobotse bo byongereza kugira ngo abantu bashobore gukora banonokewe gusumba.
Ikibazo cya nyuma nashaka ko dutandukira kiratandukanye gatoyi n'ibyo bibazo nyakubahwa vice president wa mbere w'Urundi, ni ikibazo kijanye n'itangazo leta z'umwe za Amerika zasohoye zivuga ko zigiye kugabanya eka guhagarika imfashanyo zaha cyane cyane igipolisi hamwe no kugiha eka n'imyimenyerezo ya gisirikare. Ibyo bintu ntibiteye amakenga leta y'u Burundi?
Twebwe turi nuko amareta n'ibihugu murazi yuko mu byiza turakorana kandi tugakorana mu bwigenge no mu kubahana, na cyane cyane yuko igihambaye ari uko ibihugu byama biko biravugana bikama biko biratera imbere. Kuko twebwe uko tubibona nuko ingingo yashobora kuba yavuzwe uyu munsi ntabwo badushikiriza twebwe ngo tubone ofisiyelema mugabo tukibaza yuko nubwo byavuzwe n'ubundi tuguma tubana atuvugana bakabona yuko mu gufasha igihugu ufasha abanyagihugu udaheza rero ngo ugire uti ngomba mpagarike iki kandi kurondera yuko baja gufasha no muri ibyo bihugu biri hanze n'ahandi, kuko baba badukeneye. Igihe badukeneye ko tuza kubafasha barinda kuduha n'uburyo bwo gukoresha. Hama mugabo tugasaba yuko n'ubundi bwigenge bw'igihugu buteza kubahirizwa nk'uko twubahiriza ibindi bihugu mu bwigenge bwabyo, nabwo nyine tukabisaba yuko bogerageza kubona yuko igihugu nacyo nyine cyigenga kandi cyifashe kikongera kikagira ijambo nk'uko nabo nyine bafite ijambo.
Vice Perezida wa mbere w'Urundi Prosperi Bazombanza, murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye.
Murakoze cyane rwose ndabakengurukiye.
Mu Burundi kandi umugambwe ipronishami yemewe na leta y'u Burundi uriyamiriza umuhuza mushasha w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Abdoulaye Batili. Frederic Nkundikije yavuganye n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ipronishami yemewe na leta y'u Burundi Sindimwo Gaston kuri iyo ngingo.
Twebwe tubirabye tushiye hirya no hino tukaraba iyo ntumwa amanama yagirishije, tukaraba n'ibyo amaraporo ariko aratanga ngo yaragirishe inama abanyamigambwe. Twahisemo kwandikira umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONI tumenyesha yuko iyo ntumwa twebwe tutayizi kandi tutayemera tumwereka yuko intumwa umuntu aba umuhuza aba banje kumvikanwa ko ni impande ziteza guhuzwa ariko bituma twamuyamirije tukaba twandikiye ikete munyamanga mukuru duha ico bita copy ibihugu by'akarere mbere na ESCGL kugira ngo twerekane yuko uyo bita kwari umuhuza ata jambo twavuganye kandi tutemera nivyo yakoze yuko igihe kigeze na burya turabona yuko mu gihugu cacu amahoro ariko araza mu gihe amatora yararangiye uno munsi yasumbejo yo twosaba umunyamabanga mukuru ko tumushimira ko ibyo yakoze kugira ngo Burundi bwacu bugumane amahoro.
Iyo nkuru isohotse eka iryo ko kwiyamiriza kuyo mu tegeti aserukira ishyiramwe mpuzamakungu mu gihe amakungu yose yararindiye ko afasha Abarundi kumvikana. Iyo nkuru ntizosa nabi tuzi ko atamizi arahira iyindi ntumwa ya ONU yirukanywe n'indi migambwe. Ibyo ntishobora kuba byotuma abantu bibaza ko Abarundi bagoye.
Twebwe ntitwafashe inkingo kubera abandi bafashe iyindi. Twafashe inkingo twihweje ingene uyo muntu yaje gihuti-huti. Turamubwira yuko twebwe turi muri kampanye mu kwiyamamaza ntiyabyumva. Mugabo ahita mwogirisha inama ayigirisha abantu. Uno munsi akabavuga yuko yahashoboye gukoranya Abarundi agashashikiza raporo y'ibyo bavuganye umugabo wa Skanepona utarimo. Inacho gituma umugabo wa Skanepona wandikiye umunyamabanga mukuru wa ONU yamurungitse tumenyesha yuko uyo muhuza tutamwemera kandi abahuza suko batogo abahuza ubanza kubumvikana ko nabo batiza guhuza noneho duhire duhishijwe kuko kuva ku itariki ya 29 turabona yuko ubuzima buriko burasohoka mu gihugu cacu twosaba yuko umunyamabanga mukuru wa ONU yofatira kuri ibyo kugira ngo tubandanye mu kubumbatiza amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu Burundi.
Turetse umugambwe Iprona hariho uwundi mugambwe wa mwiyamirije.
Twebwe umugambwe Iprona mu kugira ibyo n'uwisunga iyindi migambwe. Iyindi migambwe niyabona bikenewe izobigira twe twabigize kwate ko umugambwe Iprona.
Sindi mu Gaston umunyamanga mukuru umugambwe Iprona murakoze cyane gose ku kanya maduhaye.
Murakoze cyane gose.
Imbere yo kudusezerana ku biganiro n'amakuru y'umwanya tubibutse inkuru nkuru z'amakuru twabashikirije. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimenyesha ko zihagaritse zimwe mu programme zerekeye imfashanyo mu byerekeye umutekano mu Burundi kubera ikibazo ry'agateka ka muntu ryagizwe n'igipolisi mu kiringo cy'imyerekano hamwe n'ingingo ya Leta y'u Burundi kubandanya ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zise amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine atakwije ibisabwa. Ku yindi nkuru twababwiye ko ugucingura abasirikare b'abarundi 200 basize ubuzima mu gitero cha Ashaba muri Somalia kwabaye no munsi kwa gatanu mu Burundi. Ku yindi nkuru yerekeye Burundi mu itangazo ry'imigambwe n'amashyira hamwe ya politike mu Burundi, ku itangazo riheze kurushikirizwa n'abasirikare b'ibihugu bya Afrika y'Epfo, Tanzania, Kenya na Uganda mu Burundi ku byerekeye amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomini naherutse kuba mu Burundi. Migambwe itavuga rumwe na Leta imenyesha ko yatangajwe ibyashikirijwe n'abaserukire ivyo bihugu mu Burundi ku byerekeye gukurikirana ivyo kuri bo ari ibivugwa ko ari amatora ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu mu Burundi. Nshuti mwese, aha niho ibiganiro twari tubateguriye n'amakuru yo kuri isaha bigarukiye. Tukaba tubashimiye, mugire umugoroba mwiza mwese.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.